Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet mwakumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Hano muri studio ya gatani Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri isaha, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abambere na mbere barabanyeshuri 14, hanyuma kwa 14 uno munsi hagiye ko abandi batanu mu mwanya turabashe muri hospital Kibimba. Harimo babiri barenze cyane gose, ntibavuga ntibagira gute.
Uwo ni Clement Duwimana, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Mpanuka muri komine Ndava y'intara ya Mwaro, avuga umubare w'abanyeshuri bakubiswe n'inkuba kuri iryo shuri n'uko bamerewe. Iyi nkuru n'izindi zirimo raporo y'umuryango Human Rights Watch ku Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urashinja igisirikare cy'u Rwanda ibyaha birimo kwica urubozo imfungwa. Ibyo bikubiye mu cyegeranyo kigizwe n'amapaji 91 uwo muryango wasohoye kuri uyu wa kabiri. Human Rights Watch ivuga ko imfungwa 104 zari zifunzwe mu buryo butemewe n'amategeko muri za kasho hagati y'umwaka w'2010 n'umwaka w'2016 zakorewe iyicarubozo. Muri icyo cyegeranyo Human Rights Watch yemeza ko abakorewe ibyo byaha biganjemo abakekwa kuba bakorana n'imitwe y'abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda barimo n'abahoze mu mutwe wa FDLR. Human Rights Watch ivuga ko abahotewe bavuganye nabo bayibwiye ko bategetswe gushyira imikono ku makuru atariyo, babanje gushyirwaho iterabwoba ry'uko batabikoze bakwicwa. Icyo cyegeranyo kinashinja abacamanza n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kwirengagiza ibirego by'abakorewe ibyaha n'igisirikare cy'u Rwanda. Hashize igihe Human Rights Watch ishyira ahagaragara raporo zishinja u Rwanda byinshi birimo kubangamira uburenganzira bwa muntu no kutihanganira abatavuga rumwe na Leta. Mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge yavuze ko u Rwanda tagisubizanya na Human Rights Watch. Yagize ati nta n'imikoranire tugifitanye, ibyo irega nk'uko bisanzwe ni ibinyoma bishaje bidashingiye ku kimenyetso na kimwe cyemewe n'amategeko ngo nayo ubwayo idashobora gusobanura. Ikigamijwe si uburenganzira bwa muntu, ni ukwibasira u Rwanda, niwo mugambi ishyira mu bikorwa. Ibyo ni byavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Amakuru yacu tuyakomereze mu Burundi. Abana bari hagati ya 10 na 15 nibo baraye bakubiswe n'inkuba ku ishuri ryisumbuye rya Mpanuka muri komine Ndava intara ya Mwaro, aho ni hagati mu Burundi. Abo banyeshuri bahise bajyanwa mu bitaro by'akarere biri mu Kibimba aho barimo kuvurirwa. Bamwe muri abo abaganga bemeza ko bababaye cyane, bakeneye koherezwa mu bitaro by'i Bujumbura. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Iyo nkuba yakubise abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye rya Mpanuka komine Ndava intara ya Mwaro, yabakubise mu mvura yari ivanze n'imituragaro myinshi nk'uko tubibwirwa na Clement Uwimana arongoye iryo shuri.
Imvura yaraguye mu mwanya wa 6:15 gutyo, hanyuma niho habamo imituragaro myinshi. Iyo nkuba ibona kubita abanyeshuri bari bari mu ishuri.
Mbega abafashwe bagize ububabare bangana gute?
Abambere na mbere bari abanyeshuri 14, hanyuma kwa 14 uno munsi hagiye ko abandi batanu mu mwanya turabashe muri hospitali Kibimba harimo babiri barenje cyane gose ntibavuga ntibagira gute
mbego ubu ni ishuri rikorera bavuza canke n'ababyeyi
ku muri minende vara abanyeshuri batanga n'icyo tubakoresha kugira ngo dusove abanyeshuri.
Abo bana bose bagiye kuvurizwa mu bitaro by'akarere birahitwa mu Kibimba. Bamwe muri abo bana babazanye bataye ubwenge ariko ubu riko buragaruka. Nkarine Nkunzimana yaraye mu bitaro mu Kibimba.
Jyona ari ku ishuri turi mu masaha ashika saa sita. Hama rero nzanumva ikintu giturutse mu nda. Hama cyandagwa sinamenye ingene naguye ubwenge bwaciye bugenda. Hama nisanze baneruye banjanye hanga nisanga banshyize mu bitaro.
Muri abo hari abatashe bibaza ko baza gutera bagira kamitende mu gihe bumva ububabare buvuye kuri iyo nkuba yabakubise, ariko kuri uno wa kabiri bahavuye bagarukanwa kwa muganga amagara yabo akitse. Aba ni Hakizimana Diane.
Ejo natashe ndwaye rwose mugabo rero nkumva umengo ndashika shitsa muhira nto byaca byanka rwose ku mugoroba.
Une wumva ubabara gute?
Babara mu mutima no ku ijosi kandi ngaha ari iki gice cyo kukuboko.
Uwimana Jire nawe nyene uno munsi yagarukanye yumva imisonga izananye mu mutwe.
Nari natashye numva umengo birapfuma mugana ashike muhira mu ijoro bitera byaha. Mu gitondo ndi ku mengo birapfuma mugabo nshyitse ku ishuri bishya bitera byaha.
None ubu wumva umeze gute?
Ubu nyene umva ari mu mutwe bitanguriye umugabo ni nawe ngaha anye ku mavi no mu mutima no mu mutwe ubwo bitanguriye mu mutwe.
Mbega umuntu yakubiswe n'inkuba abaganga bamutabara gute? Inyishu ni ya muganga Concorde Munezero icegera cy'umukuru w'ibitaro ajeje ubuvuzi mu bitaro by'akarere biri mu Kibimba.
Mu bisanzwe inkuba iza kubera hari ibicu byahuye kugira ngo bice bizana ikintu kimeze nk'umuyagankuba. Bigasha bituma rero uwo muyagankuba uza guca mu bantu badakingiwe. Ubaciyemo rero ushobora gutera ibibazo bimeze nka kurya k'umuntu yaturiwe n'umuyagankuba. Nicyo gituma rero bamwe mu babahuye niyo mpanuka usanga bahiye. Kwa muganga icyo dukora novuga ko tugerageza kuraba no gusuzuma ibimenyetso cyane cyane byajanye n'inkurikizi z'uwo muyagankuba. Uwahiye turaheza tukamuvura. Wagize ubushye nyine akenshi bakunda kuba ari abantu bataye amazi tukabongerereza. Atari ibyo ari nk'umuntu wa muyagankuba cyangwa za nguvu zawo zatereye ku gihome bigatuma agira ubwoba cyangwa akagwa igihumura, nawe nyine turagerageza kumufasha kugira ngo ubwenge bwiwe busubire ku gihe.
Muganga Concorde Munezero asaba abajejwe ibibanza bihurirwamo n'abantu benshi kwashyira ivyuma binyegeza imishwara rivuye ku nkuba mu ntumbero yo gukinga impanuka zivuye ku nkuba. Muri komine ya Ndavi ntara ya Mwaro, Delda Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi. Ishyirahamwe rishinzwe gucunga no kugenzura ibikorwa bya leta hamwe n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko b'abagatolika barasaba leta kongerera amafaranga n'ubushobozi leta iha urwego rw'ubutabera. Ayo mashyirahamwe avuga ko ubushobozi buke bugaragarira muri urwo rwego ari byo bituma abaturage batabona ubutabera bakwiye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Ivyigwa vyakozwe n'abahinga batumwe n'ishirahamwe baje icungira ibikorwa vya leta n'iry'abanyamategeko b'abakatolika vyerekana ko igisata c'ubutungane kimaze imyaka itari mike gihabwa ibice biri munsi ya 20% vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Ivyo bituma abanyagihugu badashikira neza ubutungane kandi muri rusange nabwo bukagira intambamyi nyinshi nk'uko vyemezwa n'umwigisha muri za kaminuza Professeur Michel Masabo yakoze icigwa.
Twasanze ahanini abanyagihugu batari bake bibagora gushikira ubutungane kubera uburyo buke bafise, kuko iyo ubura na burya hari aho bisaba gusohora amafaranga atari make. Abanyagihugu rero benshi nayo bafise ugasanga barahebye. Ikindi cya kabiri twabonye ni uko ubwo butungane nyine ingene bukora n'ibintu bisiga abanyagihugu batari bake. Bimwe bikorwa mu Gifaransa, hari amajambo menshi akoreshwa adahinduwe mu Kirundi cyane batumva ingene amasenare yatunganijwe nabyo bazi bibagora. Hari akenewe ko bihinduka kugira ngo abanyagihugu bose bashobore gushikira ubutungane bitabagoye.
Bawazi Nimpe umuhinga mu by'ubutunzi hasanga abanyagihugu bari bakwiye kubushikira atangorane mu gihe basabwa amakori.
Nuko hariho uburyo bwinshi usanga busabwa abantu bakeneye gutunganirizwa kandi abo bantu basanzwe batanga amakori. Nukuvuga yuko bikino yuko muri amafaranga abantu batanga biciyo makori nibavyumve navyo nyine mu byo leta irikwirabahereza babone icyo bungutse. Nibe ndoge yuko nubwo butungana tacyo bwa wa Marie nimba rero hariho inyishu iza ibanziza kuyibazo umunyagihugu afise biciye uko ari karatunganirizwa naho nyine ntazokwidoga naho bari kwamubwira ati tanga amafaranga kugira ngo leta ishobe kurangura imigambi birakenewe rero yuko mu gisata cy'ubutungane yuko ubwo buryo bwongeretswa kuko murazi mu hero vyagiye birashikirizwa muravye ingene turaye nko mu mahobohero murafite ingene abantu bafunzwe ingene bangana n'uburyo mwumvise baronka igihumbi ku munsi ku munyororo murumva yuko amafaranga ari make
Professor Masaba bona kwigisata cy'ubutungane kiri mu bikomeza amahoro ku isi yose.
Ubego byose si mu Burundi gusa. Ubutungane burafasha gose kugira ngo amahoro asimbatare. Biraryoshe gutangura umurimo ubira uti ubuzondenga yazo kwitwara ubutungane kandi bazontunganiriza. Rero leta ikwiye kwigira umugambi wayo mukuru migambi mikuru. Bimaze kugenda uko uburyo buca bukurikira.
Nimpe nawe yemeza ko atarwitwazo na rumwe ruhari rwo mareta itaduza amafaranga yahari bigisata cy'ubutungane
ikibazo rero kihari rero ko vyerekeye ubushikiranganje bw'ubutungane nuko bikenewe yuko leta igihe yoshira ico gisata yuko kiri mu migambi yayo nyamikuru mikuru ikibazo cy'amafaranga ntigisubira kuba ikibazo cy'amafaranga twegeraho tuhagaze kuri ico kibazo nuko leta ikeneye gushiramo gushaka gukwiye kugira ngo ico gisata cy'ubutungane gishigwe imbere n'icashigwa imbere ubwo buryo bwahora butangwa handi batsobukuraho babuhereze muri ico gisata cy'ubushikiranganje bw'ubutungane amafaranga iyava ava mu makori iyo atabonetse hategerezwa kuba cyo bita ama priority ubutungane rero twe tuvuga ati ni buryo ama priority ya guverinema ikibazo cyo amafaranga azova handi iyo yaja bashire mu butungane ntangurano namwe bitera kuko mwabibonye bari byarabwitswe mu gisata cy'uburimyi byarakozwe mu bindi bisata bya energy kandi mwabonye ko vyagenze neza
abari batumiwe igihe kicirwa cyashikirizwa harimo abaseruka ibisata bya leta bashimye mugabo nka bose berekanya amakenga bafise kubera amikoro ya leta yagabanutse bitewe nuko abahora bayifasha bahagaritse imfashanyo ariko abatunganije ico cigwa bo bashimangiye ku gihambaye ari ugushaka kwa leta Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Mu cyumweru gishize abagize inteko ishinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi basabye ministeri ifite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano zayo kongera inyigisho zo kwihanganirana hagati y'abadasangiye ubwoko cyangwa amashyaka zihabwa Abarundi mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bamwe mu Barundi barimo Aime Pascal Nduwimana umuyobozi w'ishyirahamwe Ministère Africaine de Compassion Mahoro Aniseti umuhanuzi mukuru w'icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ushinzwe itangazamakuru na Leonce Ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka Sahwanya Frodebu bagarutse kuri icyo kibazo cyo kwihanganirana hamwe no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Rega dutangire twumva Anise Mahoro.
Yego izo nyigisho zirakenewe cyane kuko indongo z'isyo ihamagariwe ko yegeranya abantu kandi kugira inyungu zabo imbere nuko abantu bihanganira kandi ubutore bw'umwe ukaza bwuzuza ubundi inyungu ya bose rero igahezekeje imbere
ibyo bintu inyigisho nk'izo zaratanzwe muri kahise ariko mu Burundi twarabonye ko ubwicanyi bwabandanije hari ikintu mubona gikwiye gukorwa ikahinduka ry'imitima ikintu cyo tuma mu Burundi ikibazo cyo kutihanganiranira kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kigigwe mu nziro ikintu cyo korwa n'ikihe n'imitima yohunye hokorwa iki
nuguhoza ko ko n'igisho za misiyosi ibiba muri Afrika no mu Burundi ubwaho byarabaye no mu bindi bihugu tugaheze rero uko tubitanguye tukabigumiza ko Abarundi bakamenya yuko kiremwa muntu ari ikintu cyo kubaha bakamenya ko umuntu wese afise impano Imana yamuhaye nziza kanazishyize hamwe n'ubundi baheze bakubaka bikarama ibyo bishika ugasanga abantu barakanye ubuzima biva ku nyungu amatongo ibintu by'inyungu z'umwe ugasanga rero kwihangana biragoye mu gihe tukiri mu bibazo by'iterambere mu bibazo by'abantu benshi batakiri mu ishuri ibibazo by'uko usanga bigoye ko izinyigisho
Mushana hele wansa ngeda kuma na amura maze kitari gita muli politike Burundi mwala wanya vizinshi eka nimbele yuko mutangula politike mwala wana makuru wavuga kwa Burundi kenshi na kenshi bama wachanye mgo baga fa ubwoko baga fa inhara eka inhazi vizinshi iki nzu chokuruka kugira ngo uyu mutima uhinduke niki
ibijyanye no kwihanganirana kw'abantu bitakiye cyane cyane ku ndwara ya demokarasi kuko hari ubwoko bw'indwaro hari indwara ya demokarasi hakaba n'indwaro ifatiye ku bikenye indwara ya gisirikare mu ndwara ya gisirikare rero kwihanganirana ntabibaho ariko mu gihugu cy'u Burundi twamaze kwinjira mu ndwara ya demokarasi dutegereza kumenya ko mu ndwara ya demokarasi hari abantu bafite ibyiyumviro binyuranye byinshi ibyiyumviro bibahuje ibyiyumviro ariko igikuru ni uko iyo baganiriye ku kibazo kinaka baragese bapfunditse abenshi bakagishyigikira bica gikurikizwa na bose kwihanganirana rero no kumenya ko bijya wowe wifuza neza mugenzi wawe nawe aribyo yifuza yifuza kubaho mu gihugu atekaniwe kubaho mu gihugu yubahirijwe umuntu atarabye uko ameze umuntu atarabye uko abayeho agasenyerwa uko niko kwihanganirana ndabawe yavuga ati twinjiye muri demokarasi ariko twinjiye muri demokarasi tutiteguye abarundi bamaze imyaka irenga 30 bari mu ndwara za gisirikare ubu rero ko twinjiye mu ndwara ya demokarasi igikorwa cya mbere dutegerezwa kwihutira ni kwigisha abanyagihugu ingene bategerezwa kubana mu ndwara ya demokarasi abasirikare bakamenya abasirikare abapolisi abajeje iperereza bakamenya ingene bigenga mu ndwara ya demokarasi abanyamigambwe bakamenya ingene bigenga mu ndwara ya demokarasi abakoresha abandi bakamenya ingene mu ndwara ya demokarasi abakozi bakamenya ingene bigenga mu ndwara ya demokarasi eka mbere abo bose barangira imirimo inyuranye n'abanyagihugu bakamenya ingene bikora mugenga icyo bita ibipanza
komportement muri ko muvuga ko intwaro mbi zagiye zikajya mu Burundi arizo zatumye abarundi bacana n'umwe bakaryana
yego niko bimeze twasanze abantu kukutihanganirana baricanye kubera amoko barafungana barangazanya kubera intara kubera kudahuza ibyiyumviro bya politiki reka mbere n'ibyerekeye n'ibijyanye no kwemera ibita mu gisansa religio byaratumye abantu baryana ngo numenga hari aho bishitse basanga abantu bajyanye hisunze bimwe byo kwemera k'umuntu ari nacyo gituma igikorwa nyamukuru cy'abategetsi kugira iterambere rizoshoboke kugira abantu bazokumvikane kugira abantu bazubahane ni kubanza kwigisha umuzi uwo ari wo wose ingene utegerezwa kwigenza uhereye ku mizi ikomakomeye z'abasirikare n'abapolisi
Igome namwe mushana he me Pascal ndwimana ikintu mona chokorwa kugira ngo abarundi ka mu Burundi ikibazo cy'ukutihanganiranira cy'ukuzimanganya ubuzima bw'umuntu kibe umuziro niki
Jewe mbanje no kubashimira kuri iteme ya limite de la diversite n'ibiyinye byo kwihanganiranira bya tolerance bisanzwe biri no muri na vision ya make mwiyi myaka 10 tukumva yuko umuntu wese arakeneye uwundi tukumva yuko bwa mbere atamutsi atamutwa atamukatolika atamumizirima atamuporo tukumva twese yuko bwa ko turi abarundi umuntu akumva yuko icadashoboye uwundi ko nawe ko agishoboye ukumva uwundi yuko utomuminimiza utotabagaza ubuzima bwiwe ukumva yuko naho utahurije kuri iki bya byiyumviro bya by'amadini cyangwa ibya politike cyangwa iby'imigambwe ukumva ati turasangiye u Burundi igihugu ukihanganiranira kuko ni kumvikana kuko twese ntitwo kwiyumvira kumwe ntitwo kora kumwe ntitwo vuga kumwe ariko mu mugo umuntu akumva yuko akeneye amahoro uko ayandi ukundi nawe ayakeneye cyo dufasha rero nukumva yuko jewe ko ndagukeneye nawe ko unkeneye ukumva yuko ari na limite da la diversite byo tuma rero tubanaho neza atakwinubana atagutotezanya atakubesheranira
ego me Pascal amuvuze ikintu gihambaye cyane gose ekakungurana eka icyo dafise uwundi akaba gifise mu kugira ubumwe muri ubwo budasabwa abantu icyo ni ikintu gihambaye cyane gose none majambo make cyane gose murase kizera ko ivyo bizoteba bigeshika mu Burundi
ego jewe zukuri ubonye ndiko ndakwiza imyaka 38 ubu ndiko ndaraba ingene zukuri ivyo nahora numva kera zugutotezanya moko byarabaye imizikumira abahutu abatutsi bakavuga batabo nibo kwiga ibi abandi nibo kwiga ibi mbere jewe narakuze numva ngo nta mutu yoba ngo n'umusoda ngo niyo kwiga kaminuza je nandi hantu mugabo muri imyaka 10 ndiko mbona yuko byukuri hari haba soda baba genero no mumoko yose bakaja muri Somalia ari ubwoko bwose bakabikora neza nkabambona bino bintu byo gusabiranira ari vyiza nkabambona intwaro irimo abahuta batutsi nkabambona amashure atakumira jewe vyukuri fisi vyizigiro yuko ahantamwe twobandanya ukuntu vyukuri ndabona yuko nkame abanyamigambwe ava, n'ubusanga kenshi baza barasobanganya utuntu zimwa barundi bobo barafise umutima wo kwibanira neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndabakenga. Mwiriwe neza Ndabakenga?
Hello.
Muratwumva?
Yego ndawumva.
Muri hehe Ndabakenga?
Je ndi muna ya Cibitoki.
Cibitoki murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo?
Ngo ikibazo ndiko nawe afite cya mbere nde izo nyigisho zo kwihanganira nirazo tanga nde icyo ni kibazo cya mbere. Nciye ngira ko ndiko ndaraba mu bijyanye na politike ndiko ndumvirize ibyabaye kera gushika ubu ari ikintu cyahindutse ko na cyane cyane nko mu minsi iheze haravuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ugasanga abatutsi barukwabo abahutu barukwabo dore hariho n'ikumirana ariko ubu hari ikintu mbona cyahindutse kinini kuko umuhutu cyane moto titiko turaraba umenya wese kare babo yari uko hari ibyo badashoboye muri umenya ari ubu bahuriye ko byinshi haba mu mashuri n'ibindi ariko rero icyo je mbona nini ku bijyanye no kwihanganiranira cyane kubahana kuko ubwicanyi bwo buriho ni ikintu kiba gusa mbona nta kindi uretse gusa ko leta yofata umugambi wo kunganya abantu nkumbure hakaba abantu bose nk'umuntu akoze ikosa adahanwa kugatwe kiwe cyangwa umuntu akubahika mu byumviro byiwe mu bya politike eka no mu bintu bijyanye n'imirimo aba arimo umuntu adahanirwa ikosa yakoze nicyo rero byofasha gusumba n'izo nyigisho naho zoza mugabo atariho ukungana kw'abantu bose imbere y'amategeko nacho
bamwe murakoze Ndabakenga murabaje ikibazo cyo kumenya wotanga izo nyigisho nkuko amakuru yadushikiriye twarungikwe n'umenyesha makuru wacu Eloge Wilikaneza abategetsi abashinga amateka n'abakenguza amateka bari basavye ko izo nyigisho zotangwa cyane cyane mu bushikanganje bujejwe intwaro hagati ariko reka iki kibazo tukibaze nabo turi kumwe mushya ntare wonse ngenda kumana ikibazo cha Ndabakenga ubwo butumwa eka izo nyigisho zotangwa nande eka n'ikibazo washitse ashize imbere cyo kugira ngo iminsi yose hazobe habari ubungane tuga kwijambo
inyigisho zotangwa na leta nibyo zitegurwa na leta hanyuma zigashyikirizwa n'utegerwa kudushyikiriza abanyagihugu bakazumva ko mu kuzugurura nari ngeje kubabwira mu kanya ko Ndadaye amaze gutsinda aciye avuga ati igikorwa cya mbere ni kwigisha abantu ingene bubana mu budasa bwabo mu ntwari ya demokarasi yabyuguruye iyo nyigisho aha mu ntara ya Bujumbura mu ijenda wenyine n'ubwiwe kugira yerekane ko ari ikibazo gikomeye ari ikibazo gihambaye si ikibazo cyo kuvuga ngo ndahabura amatari ndahari uwo ari we wese ngo niyigishe aca yigisha iby'umugambwe y'umurekuye bitonye utabanje kuza gutanga intumbero wenyine rero umugabo twaya produru twemeza turaje ingene twabayeho ingene twabaye twiza wa produru abarundi twese muri umugambwe umwe n'ibyashikiye abarundi tukaraba n'ingene ubu ibintu biriko biragenda umukuru w'igihugu arakwiye guteguza uwo mugambi w'ingene abantu bo kuyanganirana bakabana neza mu budasa bwabo mu ndoro ya demokarasi rero iyo abantu bihanganirana igica kivamo nuko iyo bahariye ku kibazo bacaratora umuti bakumvikana umuti uwo ari wo bushika ko mu gitazo bacita kompromi
mushyira naye mahoro namwe yanise izo nyigisho zotangwa nande ubungane bwo buneka gute hagati y'abarundi
abarundi bwacu twikubise gasi tukabona byiza bitaze nk'amategeko urabona ya demokarasi byaje nk'ibikoroka nk'imvura twebwe twikubise gasi tukabona ibyo byiza ababyihisa bari bo bose igasikira abanyagihugu bose izo televiziyo imbere ndabyikeka kandi ndabyifuza izo nyigisho rero zitangwa n'abatwara kuva hasi haba uwundi muguzigisha nuko byo bivuye mu barundi bo nyine bakabona ko dukwiye kubahana twe kubaha agateka kazi na muntu kose n'ubuzima ndibaza rero yuko bivuye mu barundi bo nyine nankeka bizotera biteye intambwe kanaho ibindi bihugu
namwe Emile Pascal Ndubimana ico kibazo nyene izo nyigisho zotangwa nande kugira haboneke ubungane hagati y'abarundi hokogwa iki
yego jewe ivyo kuri turabihwanira ko nababanya kubaba mwari mwatumiye ni leta ambere niyifata iya mbere hanyuma kandi mugabo jewe na wewe nabyo ni ibituraba kuko twese turafashanya butwoshiramo mbere amasengero amashirahamwe ni mu nzego zose ntawo cavuga rero leta ngo twitane ico kikogwa mugabo niyitera intambwe mugabo jewe nawe turafisemo uruhara ngo tubibwire nabandi rero nuko kuvuga bino bintu byo kubahana kwihanganiranira gusoneranira kubakana dimwapana ibintu byo gutabagwana no gusamburana biraturaba twese murakoze.
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni iyawe, radio yacu.
Usibye ubwo buryo, tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikanira no kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri aho ni mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika, ndetse no kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri radio Inshuti ya Bose. Abafite ubushobozi bwo kujya ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri www.radioyacu.com. mushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, aho mwadushakira kuri VOA Radio Yacu, no kuri Twitter ndetse n'ahandi. Aha nshuti, tukaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubibutse ko mukanya saa moya n'igice tuza kubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.